Turashimira komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora no muri Congo uturiye. Mwiriwe gute nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru mugiye gushikiriza na Joy Diana nini nahazwe. Muri Kenya mu ndwiza hazwa amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida Raila Odinga ashigikiwe na President Uhuru Kenyatta na William Ruto asanzwe ari Vice President nibo baza ku isonga ry'abahabwa amahirwe yo kuzotsinda.
Uko bimeze hari igicuka cy'inyamamazo ikomeye cyane aho mu mihanda duhura n'amamodoka menshi agenda yamamaza abana bariya ugasanga ibibanza publike byinshi byabyakiye abanyapolitike.
Ubu ni Bosco kubwayo ni umusesanguzi mu vya politika ari mu gisagara cha Nairobi muri Kenya. Dufite inkuru nziza bigisha bo mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iri kwiriga umugambi wo kubongera imishahara. Uwo mugambi ukaramu kugiye mu ngiro n'uwabigisha bose bari mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Mu karere k'ibiyaga bigari kandi abantu barenga 24 bamaze guhitanwa n'imyuzure mu bice by'ubuseruko bwa Uganda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyerekano ya miriza MONUSCO irabandanya. Abasirikare ba MONUSCO bishe abanyagihugu ejo babarashe bamenyekanye. Igihugu bavamwo ni abatanzania. Amakuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isaseme hafi ya maradio yanyu. Tubafite n'ikiganiro kidasanzwe twagiranye na Gato Rwasa avuga adamutse umugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi senere. Reka turahere muri Uganda abantu barenga 24 aribo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imyuzure mu bice by'ubuseruko bwa Uganda. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Byavuzwe na guverinoma n'umuryango utabara imbabare kwahuje muri Uganda. Imyuzure mu bice bya Bugisu, Mbale na Kapshogwa ku ikubitiro yatwaye ubuzima bw'abantu 10 ku cyumweru. Minisiteri ishinzwe ibiza mu biro bya Minisitiri w'Intebe yabivuze mu itangazo ryo mu ijoro ryo ku cyumweru. Cyakora kuri uyu wa mbere umubare w'abapfuye wazamutse. Umuvugizi wa kwahuje Irene Nakaseta yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha iyi nkuru ko kugeza ubu abatabazi babashije kubona imirambo 21 bakuye Imbare n'indi 3 bavanye i Kapchogo. Yavuze ko ikamyo yikoreye ibyangombwa by'ubutabazi yahagurutse igiye gufasha abataye ibyabo mu bice byakozweho n'imyuzure. Imvura nyinshi iguye nyuma y'igihe kirekire cy'amapfa mu bice binini by'igihugu aho yangije byinshi harimo n'imyaka mu mirima.
Ejo ni Mukankusi duce tubandaniriza muri Sudan na ico gihugu gitangaza ko umuntu umwe wa mbere yasanganywe umugera w'ibihara by'inguge ni mu ntara ya Darfur. Fidel Niyongabo nivyaje kutubwira.
Twanaje rwa magara y'abantu bwatangaje mu ijoro ryo kumunsi w'Imana ko umuntu afite imyaka 16 yasanganywe uwo mugera mu rwiheze mu ntara ya Darfur yo mu burengero bw'igihugu. Habirenga ngaho byatangajwe ku byerekeye uwo muntu. Ubwo bushikiranganje bwatangaje ko hari abandi bantu bagera kuri 38 bikekwa ko banduye ikiza cy'umugera w'ibihara by'inguge ko yamara byibonekeje ko badafise uwo mugera inyuma y'uko bapimwe. Mara umwe muri bo yarasanganywe uwo mugera mu ntara ya Darfur yo mu burengero. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bariko bakora kugira bamenye abantu bose boba baregeranye nawe mu ntumbero ikugabanya ikwiragira ryo mugera. Ukwiyadukiza kwikiza cy'umugera w'ibihara by'inguge bishobora kugira ingaruka zikomeye mu ntara ya Darfur yasinzikajwe n'ingwano yamaze imyaka itari mike hamwe n'ibindi bice bya Sudani. Icyo gihugu gishobora gukumirwa n'amakungu. Indwara ifitanye isano n'ibihara by'inguge yaribonekeje mu bice byo mu karere ko muri Afrika yo hagati na Afrika mu burengero imbere yo gukwiragira mu bice bitandukanye byo ku isi. Ishyirahamwe rishinzwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje mu kwezi guheze ko ikiza cy'umugera w'ibihara by'inguge ari ikibazo kigeramiye amakungu gitegerezwa guhagurukirwa byihutirwa.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ari mu rugendo muri Singapore bitegekanyijwe ko urwo rugendo rushobora no kumushikana muri Taiwan naho Ubushinwa budashigikiye na gato ko agendera ico gihugu. Ubushinwa bugabisha ko Nancy Pelosi akanamuka agiye muri Taiwan uzokwihora hashobora kuba ingaruka zitandukanye. Oriane itanga ishaka arabandanya ino nkuru.
Ni mu rugendo rw'iminsi ibiri ajyanyemo n'umugwi w'abandi bashingamateka muri urwo rugendo muri Aziya bivugwa ko bashobora kongera ko igihugu cya Taiwan. Pelosi yabonanye n'umukuru w'igihugu Hamila Jacob hamwe n'umushikiranganji mukuru Lee Hsien Loong. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amahanga bwa Singapore bwamenyesheje ko Pelosi azobonana n'abandi bategetsi ba leta. Mu ijambo yashikirije, Pelosi yatangaje ko ari kumwe n'abashingamateka batanu b'abademokrati muri Aziya mu ntumbero kwerekana imigenderanire ikomeye cyane iri hagati ya Amerika n'ibihugu byo muri ako karere. Pelosi ntiyatomoye neza nimba azokwinuba ibyo igihugu cy'Ubushinwa kivuga ko kidashaka ko aca muri Taiwan muri urwo rugendo rwiwe rufise ku rutonde ibindi bihugu nka Malaysia, Korea y'Epfo, Ubuyapani n'ibindi. Nancy Pelosi agiye muri Taiwan azobabaye umutegetsi wa mbere wa Amerika wo ku rwego rwo hejuru ashitseyo kuva mu mwaka w'1997 aho Newt Gingrich yari muri ayo mabanga Pelosi arimwo yagirayo urugendo. Gingrich nawe nyene yari yagiye aherekejwe n'umugwi w'abashingamateka.
Tashabandanye n'amakuru agezweho hujyana no kwisa. Afrika y'Epfo yemeza ko igitigiri c'inzovu zicwa mu buryo buciye kubiri n'amategeko kwera amahembe yazo ciyongereye cyane muri ano mezi atandatu atangurira uno mwaka w'2022 turimwo. Abahigi barahinduye umukenyero wazo kugira ngo bazitware ayo menyo, ubu bazisanga amaparke yigenga nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Minisitiri ushinzwe ibidukikije Barbara Chrissy wabivuze kuri uyu wa mbere yatangaje ko izindi nkura 10 zahizwe mu gihugu kurusha mu gice cya mbere cy'umwaka ushize bikaba byaratumye umubare wose hamwe uba 259. Ubuhigi muri icyo gihugu gikize ku nganda kurusha ibindi bya Afurika bwari bwongeye kuzamuka mu mwaka ushize nyuma y'uko ingamba zari zafatiwe icyorezo cya COVID-19 mu mwaka 2020 zikuweho. Afurika y'Epfo ibarwamo hafi kimwe cya kabiri cy'inkura zose z'umukara zishobora gucika ku mugabane wa Afurika. Ni nacyo gihugu gifite inkura nyinshi z'umweru usanga zibasiwe kurusha izindi. Ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije no kuba maso byariyongereye mu cyanya cyamamaye ku isi pariki y'igihugu ya Kruger. Byatumye abahiga izo nyamaswa bimukira muri za pariki zigenga no mu ntara ya KwaZulu-Natal nk'uko Minisiteri y'ibidukikije ibigaragaza. Mu itangazo ryayo, Minisiteri yavuze ko aho ariho hishwe inyinshi mu nkura uyu mwaka. Guhiga inkura akenshi bigirwamo uruhare n'abantu bari imbere mu gihugu hamwe n'abanyarugomo b'abanyamahanga bajyana amahembe yazo hakurya y'imipaka. Minisiteri ishinzwe ibidukikije muri Afurika y'Epfo yavuze ko ayo mahembe ashakwa cyane by'umwihariko ku mugabane wa Aziya, aho agemurwa mu bihugu nk'Ubushinwa, Malaysia na Vietnam.
Barakozi bagenzi bacu kuri amakuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza yo nayandi. Ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze mu gihugu cyo Burundi habandanya kuvugwa ikibazo cike na gisukari n'igitoro mu mugambwe Senela utabwa rumwe na leta bemeza ko ibibazo bifise imizi muco uwo mugambwe wita itunganywa ribi kigisata cyo budandaje. Mu kiganiro cihariye nagiranye na Agaton Rwasa atwara Senela akaba yarigeze kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu yatanze umuti kubwiwe wo vugutwa kugira ngo isukari yabaye umuzi wibuye yongere iboneke. Mwico kiganiro Agaton Rwasa aranishura ku bindi bibazo by'inkora mutima bivugwa ku Burundi na mubajije.
Isukari cyo kimwe n'ibindi bidandazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cyakagusa abantu yategeza kudandazwa n'uwo ari we wese. Uruganda rumwe dufite gukora isukari gusumo mu gihe dushaka gukwiza isukari abarundi bakenera ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mu mahanga nta yindi nzira iriho boda tora inyishu y'ikibazo isukari kuyirondera mu gihugu cy'Urundi isukari kugurondera ikintu kibukicwe kubera yuko hari abantu bacyungukira ngo amafaranga y'umurengera ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro bavuze kugura ukuntu cyama kihari hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira ayo mafaranga nituzi iyo bigenda yakoreshejwe ku buryo igitoro kena mu bindi bihugu hose usanga gihari hari abavuga ngo kituzi ibere yuko cyose kiboneka ndabyibaza uko kuko amahera y'agaciro yo kukitana ntayihari mu gihugu ukibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose aboneka y'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco kuko amafaranga ava mu ngabo zagiye kugarura amahoro muri za Somalia za Centrafrique aza ku kwezi ku kwezi yose ashije mugabo ntawumenye igihe nakoreshwa hari ingorane nyamukuru mu byo byose gukena kwayo ni iryo tunganywa ribi igisata cy'ubutumwa uko ufite ibidandazwa kanaka ukabigemera akagwe k'abantu kuko wonye nase uburenganzira bwo kubidandaza ako kagwe impera n'imberuka karuhira kwigira ibyo kishaka
dufatiye nko ku isukari no kuvuga ko ata mundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twibidimira bikaju tuyihingure leta yo babe ntambana
gushika ubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracyago yene ibi ntamba mi kuko none utari umusenyi bwe ngo ubwo burenganzira mu buronga unaburose naho nyine urumva ntiyabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga kuvure ibi bijya gukorera kandi none icyo gisata cy'amahinguriro cyafite na kindi ngorane umuyaga nkuba n'ukoresha mu ngo dukwiye amahinguriro rero uyashingaho ubwo ukoresha umuyaga nkuba bigaruka hahandi itunganywa ry'igihugu.
Honorable Agaton Rwasa, hari ikibazo kimaze iminsi kivurwa hagati y'u Burundi na Congo, aho hari amashyirahamwe yemeza akavuga ko afite ibyemezo yuko u Burundi bwa bwararungitse ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyo kibazo mwebwe hacyo mwamukiziko?
Icyo kibazo nibyo kivugwa, ayo mashyirahamwe umuntu arasoma ku mbuga mvugukana bumenyi, murazi yuko gushika no munsi leta ntabyo yemeza yuko ibyo bintu bihari. Jewe nk'umuhinga w'amateka mugenzi yuko amategeko kugira ngo igihugu kigomore ingabo bisaba yuko babyemererwa n'inama nshinga amateka n'inkingo z'amateka. Iyo nama nshinga amateka y'iwacu n'inkingo z'amateka tukabategeka tubwirwa icyo kintu umuntu abifata uko nyene uko leta ibivuga tubyakira uko bwabo kure kuguma rukuri ibyo byose nimba abakongomani bavuga bati barabonera izo ngabo z'abahungu mu gihugu cyabo pasteho leta yo nyine itabeshuza cyane ikemeza yuko kujya ku Romani bavuga aribyo cyane atari byo
hambavu y'ivyo bivugwa ku ngabo z'u Burundi imbonera kure ziravugwa ko ziri muri Kongo mwe mukavuga muti dufata ivyo leta itubwiye amashami y'ivyavuga navyo turavyumva ariko rero imbonera kure biravugwa ko mu makomune atandukanye agize intara z'u Burundi bakura makarashishi ayo makarashishi arakorwa abanywanyi banyu ko mu bafise hirya no hino hayico barababwira kuri ayo makarashishi yo bakorwa n'abegamiye umugambwe uri ku butegetsi
oyi byo sagasishishwa rumu arise byo babigira akera ho amya bigira muri ya ntumbero nyene yo guteza abantu n'iki tuzi imigambi bafitiye ubwo rwaruka cyangwa mwarigeze no kumva urwo rwa mu sende DFD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ibikiriza byagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupa ku email ngo mu mahanga ibyo byose urumva mbwabo ni imvugo kumbura ifobetse kuko si nibaza yuko mu gihe cya none ubwato upakira amakontinensi ibaza ko hari abantu bazoza kwikorera amakontinensi bayakura mu mato kugira ngo ndihindi apfuze kumbura ko hari aho bazoba barubika mu butumwa nyine bwabo nk'uko babyivugira
abaja bashyira isano hagati y'ayo makarashishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari harimo kurungika izo mbonera kure muri Congo kwitegura kubitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu barafise ukuri canke nta kuri barimo
kino cyashoka mvuga ngo bategurwe kugira bagenda cyangwa bagende hariya mugabo mu gihe baba bategurwa kugira ngo babarugike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu yariyo byose byozoha bari bagora mu gihe bugenda yo bakagira ingorane ingene bo bisigurira abarundi ngire ho sigurira ababyeyi babo bana mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarundi aho hantu
agatongo asa mutwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage kubazo bitandukanye by'ibigezeho mu gihugu cy'u Burundi
mwakora namwe kutoa mikro
agatongo asa na namubajije kubindi bibazo bitandukanye muri byo harimo icagona ku mugambi wa leta wo kugabanya intara zigize u Burundi tubabaridarikire kuzokurikirana rero makuru yacu yejo igice cha kabiri cy'ikiyago twagiranye no mushinga amateka agatongo asa tabwa rumwe na leta y'u Burundi akaba yarigeze no kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu cyo Burundi tumi amate gato hamaduce tuja muri Kenya Muri Kenya mundwi iza hazoba amatora y'umukuru w'igihugu ibipimo byerekana ko Raila Odinga ashigikiwe na President Uhuru Kenyatta ariwe ahabwa amahirwe menshi yo kuzotsinda ayo matora ahanganye na William Ruto asanzwe ari Vice President wa Kenya mugenzi wa Trade Rwema yavuganye n'umusesanguzi w'umurundi yitwa Bosco Kubwayo ari mu gisagara cha Nairobi amubaza uko nyiteguro yifashe mu gihe hasigaye iminsi indwi gusa kugira ngo ayo matora abe
uko bimeze hari igicuka kinini amamazo ikomeye cyane aho mu mihanda duhura n'amamodoka menshi agenda yamamaza abantu bariya ugasanga ibibanza kibirike byinshi byabyakiye abanyapolitike bari kwiyamamaza ariko ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya imodoka imirenganye barabihuriza ubundi aze bakamwumviriza ariko nta ntureka tuyatangura kubona nyinshi ngo abantu batane mu mutwe basane nk'uko tumenyere kubyumva handi tubona umengo ni ibintu bisaba uko abantu babandanya n'ibikorwa byabo bya minsi yose nk'uko bisanzwe nubwo n'ubu mpamagaye nari ndi hagati mu gisagara mu kazi kane byose abantu bari mu bizi bwabo bwa minsi yose n'iyamamazi nayo irabandanya
ni amatora agiye kuba umukuru w'igihugu usanzwe ku butegetsi atazava yitabiriye kuko azaba asoje manda ze ebyiri gerageza utubwire ku bantu badasobanukiwe neza politiki yo mu gihugu cya Kenya abakandida bari imbere muri aya matora ni bande
uyu munsi muri aya matora uko bivuze nta warasanzwe ari umukuru w'igihugu arimo aziyamamaza kiretse uwari icegera ciwe William Samuel Ruto arimo mu bariko bahatanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ubu rero abariko bahatanira ahanini muri icyo kibanza n'abakandida bane ni William Samuel Ruto hamwe na Raila Odinga uwahoze ari umukuru wa opozisiyo muri kahise cy'iki gihugu azibayemo umwanya muremure yabaye n'ubuhatanira cyane agateka kazina muntu ariko uno munsi igitangaje ni uko yarari hamwe n'uyu mukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta agiye kurangiza ubu bagiye hamwe naho umukuru w'igihugu agenda ca henshi agenda avuga ati uyu musaza niwe nizeye uzomutore azobarongora neza biboneka ko ari washyigikiye abandi bakandida bahari ni babiri baboneka neza cyane ni umwe yitwa Wajakoya asanzwe avuga ibijyanye no gucuruza marijuana akavuga ibijyanye no korora inzoka hakaba n'ubundi mukandida umwe ariko ahanini ababoneka cyane ni abo babiri Raila Odinga na Ruto asanzwe yari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu
hanyuma se Bwana Kubwayo kumva ko umukuru w'igihugu ashyigikiye umukandida wari usanzwe ahanganye nawe aho gushyigikira uwamubereye vice perezida igihe cy'imyaka myinshi cyane amaze ku butegetsi impamvu z'ibyo mwaba muzizi
impamvu ntawe ushobora kuzimenya kuko ugiye kumva nubwo ko babivuga abasakuza atawomenya by'ukuri icyumwe yapfuye n'umwe ariko intandaro ya byose aho byagiye kugaragarira hari ikintu cyabaye muri iki gihugu bise handshake aho Raila Amolo Odinga yaramukanije na Uhuru Kenyatta bagahuriza ku cyiciro cyo guhuza abakenya kubanwanisha kuko Kenya yari igiye gusa n'ibyabuzwamo kabiri mu gihe rusangiye iyi manda irangiye Raila Odinga atagiye mu matora none ho barahura bararamukanya ariko bashakora batari bazumvikanye ko neza n'icegera cyiwe ari we William Ruto ariko byatumye rero haca haba icyo kibazo cy'uko kugeza n'uno munsi ntibigeze basubira kujya hamwe amaze kwitanga nka kandida William Ruto Raila Odinga nawe akitanga twagiye kwitanga perezida yagiye ku ruhande warasanzwe ari muri opposition ikintu kitumvikana kitaboneka neza cyane abantu bose kirabatangaza cyane
ku bijyanye n'ibipimo biva mu baturage bazatora ninde abaturage barimo guha amahirwe menshi ikindi wenda wanavugaho ni ikijyanye nuko hari umugore watorewe kuzaba vice president igihe Raila Odinga yabatsinze ibyo byo aricyo byahinduye kubijyanye nuko abaturage babona ayo matora
uko biri no munsi biri bari kugira abahinga bakarondera bakavuga ati mbega n'uyuhe azimere azimaze kuba inshuro zibiri kugira biboneka Raila ari imbere ku majwi menshi imbere ya Ruto ariko ugiye kubiraba hagati mu gihugu biragoye kubona cyane kuko iyo bakorana ubona ababashyigikiye kose bose baba bafite benshi ku mbuga mugabo turese n'ibyo biriko biragaragara ku bageni kuri abo bakora ayo matohoza biraboneka urazi inguvu Raila Odinga ahabwa n'ubutegetsi uno munsi buhari hanyuma hari azoba icegera cy'umukuru w'igihugu Raila Odinga yotinda uwitwa Martha Karua uyo nawe yarigeze kuba yitoza nk'ibigenga cy'umukuru w'igihugu mu myaka yarangiye kandi yarasanzwe ari impirimbano ikomeye cyane mu by'agateka kazi na muntu yarasanzwe n'umushingamateka akababwa mu gice bita Mount Kenya ni mu ruhande rwo mu bwoko bw'abakikuyu aribo bagiye batwara igihugu umwanya muremure uno munsi kandi bari abakikuyu baramushyigikiye cyane nawe n'izindi nguvu Raila Odinga agenda agira kuko azana inguvu z'abakenyezi bikabona ko umukenyezi agiye gushyiga imbere noneho kandi akatagenda muri kiriya gice bakajyana na Uhuru bakagenda gusaba y'amajwi kandi nabo nibo ari majorite muri iki gihugu nabyo nyine bikamuha inguvu naho nyine ariko na Naruto nawe ni icyegera cy'uwo mugabo nawe ava muri ako karere mugabo ugiye kuraba Martha Karua arasubiza cyane inguvu icyo cyegera cya Ruto
Bosco kubwayo umusesenguzi uri mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu ha ijwi rya Amerika.
Nandi ndabashimiye mwakoze cyane.
Reka tuve muri Kenya tuje mu Rwanda aho nari nababwiye ko dufitiye agakuru keza abigisha baho leta yatangaje umugambi mushasha wo kuwongera imishahara mu gihugu cyose iyo mishahara yongerewe hagati ya 40% na 88% bitewe n'impamyabumenyi y'umwarimu Geoffrey Mutagoma atubandanirize ino nkuru.
Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda Valentine Uwamariya rivuga ko iki cyemezo kije gikurikira iby'inama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'ukwezi gushize ikavuga ku ngamba zo kuzamura imibereho myiza ya mwarimu mu Rwanda. Muri zo harimo kubafasha kubona inguzanyo binyuze mu kigega umwarimu Sako, guteza imbere ihame ry'uburezi mu mashuri ya leta naterwa inkunga nayo ndetse n'amashuri yigisha iby'imyuga. Mu byemejwe harimo kugendera miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ikigega umwarimu Sako mu rwego rwo kubunganira kubona inguzanyo zikenewe. Iryo tangazo rivuga ko abarimu barenga 68% bafite impamyabumenyi A2 bongerewe kugeza kuri 88% by'umushahara fatizo, abarenga 12,000 bafite impamyabumenyi ya AE bakaba bongerewe 40% by'umushahara fatizo, kimwe n'abafite impamyabumenyi ya kaminuza yo mu rwego rwa A0 barenga 17,500. Umushahara fatizo kuri ibyo byiciro uzaba uri hagati y'amafaranga 50,000 kugeza kuri 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Iryo tangazo kandi rivuga ko abakozi bo mu nzego z'uburezi, abakuru b'ibigo n'ababungirije nabo bazongererwa imishahara. Ibi byemezo bikaba byatangiranye no ku kwezi kwa munani. Hari hashize igihe kinini abarimu batakamba ko imishahara yabo itajyanye n'ibiciro by'ibikenerwa ku masoko bikomeje kuzamuka. Benshi bakemeza ko byarushijeho kuzamba igihe cya COVID-19 cyatumye abarimu batari bake bisanga nta kazi bafite.
Geoffrey Mutagoma na wewe tugukengurukiye nari nabiciye ku masonga nkitangura imyerekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo irabandanya yo kwiyamiriza MONUSCO Imonisko yurikemo inteko za ONU ziri kugarukana amahoro muri ico gihugu. Uno musi rero umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres amwe n'umuhagarariye muri Congo n'umuhagarariye muri Congo biyamirije abasirikare ba MONUSCO bishe abanyagihugu ejo kuwa kabiri. Abanyagihugu biciwe nabo ni babiri bishwe n'inteko za ONU ni babiri, 15 bakomerekejwe n'amasasu yabo basirikare bari bavuye mu karuhuko. Thomas Kamirindi reka tubwire uko no musi vyari bimeze mu gisagara ca Beni mu ntara ya Kivu yo mu buraruko.
Imyigaragambyo yaganaga ku cicaro cya MONUSCO, abapolisi ba Congo barashe ibyuka biryana mu maso, naho abasirikare ba leta ya Congo barasa amasasu mu kirere, bityo imyigaragambyo iranyanyagira ariko nta muntu wakomeretse. Iyi nkuru dukesha ikigo ndaramakuru AFP cyo mu Faransa ivuga ko abashinzwe umutekano ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bashinze amahema imbere y'ikigo cya MONUSCO kugira ngo bahakambike maze bakirengere. Abasirikare ba MONUSCO nabo bafunze irembo ry'ikigo cyabo n'ibimodoka binini by'intambara bitamenwa n'amasasu. Umwe mu bayobozi b'impirimbanyi za demokarasi n'uburenganzira bwa muntu bakoresha imyigaragambyo witwa Loswire Shabani yatangaje ko abaturage bazakomeza kwigaragambya kugera igihe MONUSCO yise ba mukerarugendo ibaviriye mu gihugu. Mu minsi 7 ishize abaturage 18 n'abasirikare 5 ba Loni bamaze kugwa muri iyo myigaragambyo yo kwamagana ingabo za MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitwe buri munsi saa 10.
Mukanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana ngende ndabibukije muri makeko. Imyerekano y'abanyagihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bifuza ko inteko za ONU ziri muri MONUSCO zibavira ku butaka irabandanya. Abanyagihugu babiri nibo bishwe ejo muri Tanzania, bishwe n'abasirikare bari muri Brigade d'intervention ya MONUSCO. Abagize uruhara mu kurasa abo banyagihugu binjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baciye ku mpaka wa Kasindi ejo kuwa mungu ni abasirikare bo muri Tanzania ONU ivuga yuko izobahana biboneka. Umushingamateka Yobangira Safari Nshuti hagaririye Karira Kamimasisi mu nteko nshingamateka yabwiye ijwi ry'Amerika ko ico gikorwa co kurasa abanyagihugu kije kongera umwuka mubi hagati ya MONUSCO n'abanyagihugu basanzwe bariko barakora imyerekano itandukanye. Mwavyumvise muri ano makuru, muri Kenya mu ndwiza hazoba amatora y'umukuru w'igihugu. Ibipimo vyerekana ko Raila Odinga ashigikiwe na Perezida Uhuru Kenyatta ari wahabwa amahirwe menshi yo kuzotsinda ayo matora, ahanganywe na William Ruto asanzwe ari Vice Perezida wa Kenya. Mu Rwanda naho leta yatangaje umugambi mushasha wo kongera imishahara y'abarimu mu gihugu cyose. Iyo mishahara yongerewe hagati ya 40% na 88% bitewe n'impamya bushobozi y'umwarimu mu gihugu cyose. Muri ano makuru kandi mwumvise Agaton Rwasa atabwa rumwe na leta y'u Burundi atanga kuri we ico yise umuti urama kwikena gisukari n'igitoro bimaze iminsi bivugwa muri ico gihugu, asaba yuko igisata c'ubudandaji cicarigwa amasoko agahabwa bose kuri we asanga amasoko ahabwa bari ku mugambwe uri ku butegetsi gusa ikiganiro ciwe cyose mushaka kongera kugisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwakoze mwebwe mwari muduteza abiri kuri micro mari kumwe na Jodiana Ninahaze yakoze na Diataha yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur Cornelius bari kumwe mu hinga bw'ivyuma twese ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha murara hajyana hatajyana harari umwasi.